Hello, and thank you for listening to the Voice of America. Stay tuned for Kira, the VOA's weekly health program for Burundi.
Kira.
Kira ni kiganiro cy'urwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Baramukije gwaruka namwe bakunzi b'ibiganiro by'icyo cy'u Amerika uburaro butifashe neza bworohereza ikoreshwa ry'imisegetera irimo umuti w'icimibu mu miryango inkuru dukura hijya no hino zitumenyesha ko ubushuhe burangwa mu byumba bito bito gunyugwa nipfungiranya by'umusegetera na cyane cyane batawumenyereye bigatuma bawuheba oni abita igisata cishira hamwe oni kijeje iby'uburaro cemeza ko ibice 58% by'abanyagihugu bagwara malaria usanga baba mu turere dukenye gusumba utundi two muri Afrika yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara hamwe no muri Aziya ukaba nkako ahatari hake abantu baracaba mu nzu za nyakatsi aho ibikoko nk'imbeba bitobora imisegetera uko ibintu biri byongerereza ibitigiri by'abaribwa n'imibu bakanagwara malaria icigwa cyakozwe na leta y'igihugu cya Benin mu mwaka uheze carerekanye ko inkikuro z'impome z'ivyumba zaga zidahuta zirahura n'iforoma y'icumba kuburyo bigora kumanika umusegetera byongeye ikibanza kinini utwara chatumye ibice 12% mu baba mu bisagara n'indwi kwijana mu bihugu hagati babura aho bawumanika nkuko ico cigwa kibivuga naho biruko uturere tubamwo abantu bakenye tuzi imbere mu biharuro mu bijanye n'ikoreshwa by'imisegetera ugereranije no mu bifise muri rusangi imvo nuko abakenye biyubara gusumba gusohora amafaranga umurengera mu kwivuza mu gihe bagwaye mu kiganiro cyacu cuno munsi turabira hamwe ibijanye n'ikoreshwa by'imisegetera mu mazu afise uburaro budashemeye kuri mikro muri kumwe na jewe Alain Yves Irankunda kaze mu kiganiro cyacu ari naco gwanyu kira kwinjira mu kiganiro nyezina tega matwi ivyumviro vy'ugwaruka rutandukanye go muri komine Nyabihanga mu ntara ya Mwaro mugenzanje Diane Ndonse arubaza ati naho tuba turi mu mazu yaga kokoresha gute umusegetera kugira ngo twikingire malaria ngizi nyishu rumuha
nshaka gufata turya dusumare tugatanganya ne gakwepura bataye umusegetera ukadushinga ku mpome
hari gihusanga nk'abavyeyi bararana hamwe n'abana aho naho rero umusegetera barashobora kuwifuka bari hamwe
ari nko mu nzu ya nyakatsi turashobora kumanika umugozi hejuru aho tuwutanda tukagira kurya amakerane tukaca tuyegeranya hamwe
nko mu nzu bacanamo naho ngene bo bigenza boza barawugura mu ico buke hamakaca bawuzinga kugira inyotsi ntiwuje
inkinzu ifise uruhome rw'isima uratera imisumari hamukabamba ko nk'imisumari ne hanyuma hageze kujya mu kawumanurira
tashaka gukoresha ikirago tukazinga impera n'impera
naho yo bayaga umuntu arapfa guhendahenda karabi ukuntu byogenda neza
tukajya turondera ibiti bine amatukaca tushirako
bacishinga ututi tukaba bikaba birebire bikasumba aho uryama hanyuma rero bikarekera nko kugitanga
twawegeza kure yiziko kubera ushitse hafi ukumva urubeya utegerezwa gusha
yaregeze kumva yuko bavuga ngo nta muntu agushira kuzubuwa ni kwarikira ahantu hatutse
ukwishikira mu ngo kw'abaremesha kiyago kuratuma ingorane zijanye n'uburaro bw'abantu zimenyekana. Izo zoba inshimikiro mu kwigisha abanyagihugu uburyo bwiza bwo kumanika imisegetera no guhimiriza imiryango guteza imbere uburaro kugishyira hamwe oni. Ariko rero ivyo bishoboka iyo baremesha kiyago bakoranye n'abajejwe intwaro hamwe n'amagara y'abantu nk'uko ikigo c'abafaransa kijejwe ubushakashatsi kibivuga. Ivyigwa vya mbere vy'ikigo kijejwe ubushakashatsi mu bijanye n'amagara y'abantu mu gihugu nka Burkina Faso mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda vyerekanye ko urugero rw'indero n'ubumenyi vy'abantu hari ico vyongerereza mu ikoreshwa ry'umusegetera. Ariko rero ikindi cakozwe ku ngo amajana abiri mu myaka itatu yakurikiye carerekanye ko nyabuna urugero rw'ingene dutunganya aho tubaye ariko rwerekana gusumba ikoreshwa ry'imisegetera mu mazu. Kugira ngo twumve neza ibijanye n'ikoreshwa ry'imisegetera mu mazu afise uburaro budashemeye, tega matwi itohoza mugenzanze Diane Ndonse yagiriye mu ntara ya Mwaro. Diane, ijambo ni gwawe.
Urakoze ala imvi kumi jambo. Ikoreshwa ry'umusegetera mu buraro butagirisaganirizo muri komine Nyabihanga mu ntara ya Mwaro rihura n'ingorane z'ukuburaho bawubamba. Razaro bunwa nteze wo kumutumba wa Magamba yemeza ko adashobora kuronka ashinga ibiti kukaba nkako aba mu nzu y'icyumba kimwe gipima imetero zibiri kuri zibiri kikaba ari naco kiri mwiziko n'ububiko huko uyo munyagihugu yabitweretse arinda gusegenyesha ivyo atunze mu nzu nk'inkono inkwi n'ibivomesho kugira ngo aronka kikumusaya. Muri iyo komine ihanura ubibe n'intara ya Gitega harababuzwa kubamba umusegetera n'ukubura aho bawugobeka mu gihe baba basinziriye. Korasika Harerimana umufasoni wo ku mutumba wa Magamba twaganiriye aryama ku vyatsi yegeranirije hamwe kugira ngo bimubere ibisaswa. Inkuru dukura mu banyagihugu bo ku mutumba wa Magamba zitumenyesha ko abadashoboye kubamba imisegetera bahawe na leta bawubika mu kurindira igihe bazoronkera inzu bashobora kushiramwo. Twumvirize Juliano Mbeshiminwa.
Ndiyo nzu imeze nabi ntabonoronka ndabumanika ubu bariko baranyubakiriye kwiye ndoshya ndabumanika mu nzu bariko baranyubakira.
Naho biri uko inyigisho abanyagihugu baronswa ziratuma babamba imisegetera kugira ngo bikingire imibu naho uburaro butaba bwagutse. Kuko twavyiboneye mu cumba kwa Yoasi bavuka mu Gwimo arashinga uduti mu mfuruka zine zaho aryama agaheza akafundika ko umusegetera. Ariko rero amasase aturagurika mu muriro w'inkwi mu gihe abantu bacanaho barara atuma imisegetera itobagurika idatevye. Museremu Bigirimana wo ku mutumba Magamba yemeza ko ariyumvu yatumye uwo yarafise uhera inyuma y'amezi atandatu gusa yaramaze awukoresha. Tumenyeshe ko kiretse isekeza ryo gukwiragiza imisegetera ikingira imibu ryabaye muri uku kwezi kwa gatandatu iryaheruka ryari ryabaye mu 2011. Muri rusange ukudashobora gukoresha umusegetera bivuye ku ngorane z'uburaro bw'abanyagihugu ni ntandaro y'ukugeramigwa n'indwara ya malaria. Twumvirize Pelagianzi Sabira wo ku mutumba wa Magamba.
Malaria nico gituma isigaye dufata nabi tukamererwa nabi kubera ta musegetero twivuka.
Inkuru dukura mu bajejwe intwaro muri komine Nyabihanga zitumenyesha ko akigoro kaboneka kakozwe mu bijanye no kuronsa abanyagihugu uburaro bwiza. Akarorero nuko imiryango amajana atatu gusa ku 14,873 n'amajana umunani na mirongo irindwi n'itatu ari ikiba muri nyakatsi kubwa Izahake Ciza musitanteri wa komine Nyabihanga. Iyo yabaye ingaruka y'amahimiriza kubijanye n'akamaro ko kugira uburaro bwiza nk'uko abategetsi ku rwego rw'intara bavyemeza. Naho biri uko intara y'ubuvuzi ya Mwaro ntiyemeza ko iryo terambere ryatumye abanyagihugu bijukira gukoresha umusegetera ubakingira imibu gusumba uko bahora ku bwa muganga Joseph Bigirimana arongoye urwo rwego. Uko biri kose muri kino gihe uturere tw'ubuvuzi tumwe tumwe two mu ntara ya Mwaro duharugwa mu tugeramiwe n'indwara ya malaria gusumba. Akarorero na karere ka Kibumbu kagizwe n'amakomine Nyabihanga, Kayokwe na Bisoro kakira abantu babababa 1,200 kundwi kubera malaria kuva mu mwaka uheze. twumvirize utwara ko karere k'ubuvuzi muganga Melchior Ngowe n'ubusa
iritanga y'imisegeta yagiye kigiherije hageze kandi turizige yuko bizotuma abagwara malaria bagabanuka
abanyagihugu bwabo basaba ko isekeza ryo gutanga imisegetera ryo kogwa n'imiburiburi kabiri mu mwaka abategetsi ku gwego gw'intara ku bwabo bemeza ko ataburyo buhari bwo gutanga imisegetera ikingira imibu ku rugero be nugo ukumenya akarere umugwayi yajavamwo cyofasha mu gutahura nimba ugwera kumusegetera ko bagufitaniye isano n'uburaro asanzwe abamwo abajejwe intwaro ku mitumba babonako ifashanyo y'abantaho nikora igikenewe mu bijanye no kuronswa uburaro bwiza Consolate Baruserure numukuru w'umutumba wa Murama komine Nyabihanga.
Hariho ntawo niko rusanga dafise kajya kabe bakikizungu. Nubundi usanga bisakaye bakikizungu hariho abo twita rutibwa nimbwa. Urumva nk'uhorera keneye kugarukirwa.
Abajejwe intwaro bafise icizere cuko umugambi wa leta wo kubaka ibigwati by'iterambere uzofasha biboneka mu gutuza indwara ya malaria.
Inkuru duhabwa n'ishirahamwe OMS gitaho amagara y'abantu ku isi zimenyesha ko uko abantu bakira imisegetera mu bihe by'amahimiriza atariko bayikoresha mu mazu iwabo kukaba nkako ubukene buri mu miryango butuma bayikenuza ibindi babanje kuyijana mu masoko nk'uko iryo shirahamwe iribandanya ribivuga muri rusangi uguteza imbere imibereho y'abanyagihugu kogira ingaruka nziza mu bijanye n'uburaro hamwe no kwikingira indwara mu banyagihugu tumenyeshe ko naho umusegetera woba waramanitswe mu nzu ari ngombwa kuongeramwo umuti n'imiburiburi kabiri mu mwaka ivyo twabigenza uko na cane cane mu gihe tuba turi mu burere tugwiriyemwo imibu tumenyeshe ko ukumesuza imiti kaze nka javel bigabanya ubushobozi bw'umuti w'ici imibu kugira ngo twumve neza ibijanye n'ikoreshwa ry'imisegetera mu mazu afise uburaro budashemeye tega matwi ikiyago twagiriranye n'umuhanuzi mukuru w'intara ya Mwaro Kwizera Leonce aganira na mugenzanje Diane Ndonse
Leo sikwizera ndabaye mwaramutse.
Mwaramutse.
Abanyagihugu badashoboye gukoresha umusegetera kubera inzu z'ubwatsi babamwo ubona indwara ya malaria bashobora kwigwanya gute.
Hari umugambi wa leta janye no kubaka ibigwati na nyaburya bifise akamaro ntangere mu iterambere ryabo bene gihugu ndetse n'iterambere ryaho babasanzwe babaye heza
muri kino gihe hakiri abanyagihugu bakiri muri utwo tuzu nyine duto dusakaje ubwo bwatsi mu ntara hari cyo bubafasha
turabahimiriza nk'abantu bakiba mu nzu za nyakatsi bashobore kubaka inzu basakaje amatigura no ntara yacu ya Mwaro ahenshi basanzwe bibumbira ayo matigura sayo baje kurondera kure
bavuga yuko inzu basanzwe bacanamo igoye gutungiramo umusegetera kubera umusengesenge canke ishobora gusha hari cyo mahoramo bafasha kugira ngo bashobore kuronka inzu bacanamo niyo bashobora kuryamamo kugira ngo bashobore kufuka umusegetera
turagerageza guhimiriza abanyagihugu kugira bashobore gutandukanya aho bacana naho barara ariko harabo usanga biba bidashoboka kubera basanzwe bafise utwo tuzu nyine dutonyi
Leonce Kwizera umuhanuzi w'amatari w'intara ya Mwaro turabakenguruki
natwe turabakenguruki cyane
Arakoze Diane Ndonse kuri ayo majwi nico kiyago adushikirije tumira amategato mukumviriza kano karirimbo kaduhanura kuryama mu musegetera uri mu muti w'icimibu abari ko baratwumviriza ko ikiganiro ari kira cicwe rya Amerika uno munsi tukaba turiko turayaga ibijanye n'ikoreshwa by'imisegetera mumazu afise uburaro budashemeye gwaruka nimurambigwe gume hafi ya maradio yanyu uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana uwo nawe akaba ari hano muri studio yacu tugeze mu gace mbaza ndakwishura
kubera benshi usanga bacana mu nzu basanzwe babamwe atabikoni bagira naho umese ugasanga ni bya bindi nyene bega ni gute twoshobora kugira iyo misegetera yacu iguma n'isuku
n'ukumenya ko kizira gucanira inkono hafi y'umusegetera kuko usho gutuma uwo musegetera usha n'ukumenya yuko kujya mwotsi w'umucanwa utari mwiza ku magara y'umuntu kuko urimwo impwe mumbi zishobora konona amagara y'umuntu uwo ari we wese kugira iyo misegetera iguma n'isuku nuko umuntu yogira inzu hanze ariyo gucaniramo ariyo gutekamo eka no kugira ibintu byose bijanye n'ugukinjika kumujyango
mbaza ndakwishura
hari habantu usanga baryama hasi badafise ibitanda bakajyama kubirako nagire mbaze ukuntu boshobora gukoresha uwo musegetera
murabona yuko umusegetera ugizwe n'impande zine iyo mpande rero umuntu arayitungera ku ruhome akoresheje umukamba kugira wa musegetera ushobora gushika hasi mbere umuntu awinjize mu kirago yagiye kuryama hariho mishika usanga uburinganire bw'ikirago buba buniniya kuruta umusegetera muri ico gihe rero umuntu araraba neza akarabaho ubwo buringanire bushika bujanye n'umusegetera ugahitana kabugita ugaheza ukaringaniza ico kirago kikangana n'umusegetera
mbaza ndakwishura
Nagira ndababaza yuko umusegetera umuntu ya umeshe yuko umutu udacuvamo
iyo ujya musegetera umuntu awumeshe rimwe umuti ntuca uvamo gusa uragabanuka ariko baravuga yuko byiza ari ukumesa gatatu mu mwaka inyuma y'inshuro zitatu ku mwaka umuntu asubiye akawumesa aheza akawumesesha na wa muti wayo kugira wa muti usubire kuja mu musegetera
Rugamba rwa maki hayanje.
Gwaruka nimurambigwe. Uyu ni wa mwanya duha umutumire wacu muganga Anita Munyana kugira ngo abahe insiguro zibazo bibabakiye. Tugeze ku gace ka kabiri kivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Imisegetera ikinga malaria kandi tuhatuzi yuko hanini biva ku mibu imibu nayo ikaba iba hariho hose none nta kuntu umuntu yashobora kwisoneshamo nk'impuzu kubyo ari kararima ashobora kuyambara
ni kumenya ko ijya misegetera ibakingira cyane cyane mu ijoro kuko ariho imibu iba yagwiriranye kandi mukamenya yuko haya abana n'abakenyezi bibungenze aribo bakarigwa n'indwara ya malaria botegereza kuyikoresha cyane gose
mbaza ndakwishura
gadufise ikibazo iyo tuyimanitse ari mishasha iyo uryamye bukeye usanga wabyimbye ku mubiri ukumva nyine uri kurababwa ku mubiri
ni kumenya yuko uyu uryamyemo mutegereza kugobeka kugisaswa uryamye ko kugira no gukoreko ku mubiri kuko nivyo hari abantu usanga bafise imibiri ushobora gusanga ikarigwa n'utuntu duto neka n'urya muti wonye n'ushobora gusanga ubamereye nabi
mbaza ndakwishura
cya dutobora ntitungana na misegetera yoba imibu ishobora kwinjira iciye muri bwa butoboro
bararaba ukuntu imibu ikozwe bakabona yuko umuntu ashobora guca muri ako gatoboro ikintu umuntu akwiye kwitwararika nuko iyo musegetera utabutse bitwararika bakawushona kugira umubu ntuheze ngo uce muri ico gitoboro
mbaza ndakwishura
musegetera umesa kangahe mu mwaka
gatatu mu mwaka mu ntara zimwe zimwe z'igihugu aho indwara ya malaria ikunze kwibonekeza cyane gose umusegetera bakwiye kushiramo umuti kabiri mu mwaka ko malaria igwiriranye muri ako karere kandi usanga yica cyane gose
rugamba rwa maki hayanje
ikiganiro nikira cyitwa ya Amerika n'ubu nyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo ugaruka gwa mutuye tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma kizo bibazo
mbaza ndakwishura
rona yuko bavuga yuko ko imibu itera malaria ari imibu y'ibigore iyo haje nk'umubu w'ikigabo ntuba ucishwe n'uwo musegetera kubera atari wurondera canke iyo mibu yose irashobora gupfa bivanye n'umuti uri mu musegetera
umusegetera wakozwe kugira ukingire abantu ku mibu yose kumenya ko muri rusange umusegetera udukingira ku ndwara ya malaria
mbaza ndakwishura.
Urashobora gusanga umusegetera bawukoresheje nk'ikiringo kirenga nk'imyaka 2. Icyo gihe iba ikigwanya imibu kumwe cyanke
umusegetera umaze imyaka 2 ukoreshejwe ntuba gikora, kuko bavuga yuko urya muti uvamo inyuma y'umwaka. Bikenewe yuko umuntu asubiza mu bundi kugira by'ukuri umukingire neza.
Mbaza ndakwishura.
Nagomba kubabaza kubijanye n'imisegetera nyene. Turazi yuko hariho imigera 4 ingwara ya malaria ariyo Plasmodium. Nashaka kumenya niba kuri Plasmodium yose y'ubwoko bumwe bumwe hari umusegetera uri specifique.
Ubwo bwoko bwose bune burakingirwa n'imisegetera, n'acene cyane iyo iba irimo umuti ukwiriye ukwica imibu.
Mbaza ndakwishura.
Imisegetera hari hi usanga igumye ushize nko ku mubiri wumvi guharura nende usanga umengana impuzu. Igumye ushize nko ku mubiri wumvi guharura nende usanga umengana impuzu. Yoba ifise akamaro kamwe canke yoba ifise burambe bungana nkuko iri kubiri.
Imisegetera yose irimo umuti wo kwica imibu ufise akamaro kamwe wose wo kudukingira ku ngwara ya malaria. Rero kuvuga ngo umwe uraramba ku wundi biva n'ubwa mbere n'ukuntu umuntu aba yawushinze mu gitanda hama akaraba iyo hageze kuva mu gitanda ukuna ukuramwe ntugendura tabagurika.
Arakoze muganga Anita Munyana kuri zo nyishu aha yugwaruka n'ubunyene tumira amategato mu gusubira kumviriza kano karirimbo kaduhanura kujya mu musegetera urimo umuti ucimibu. Jambo abanywanyi bacu, umunyanyi atashatse kwivuga izina abaza ati fisi ingorane zo kuja mu butinyanka. Amatariki yanje arahindagurika cyane, mbega imbuto zanje zoba zikora neza? Muganga Anita Munyana zuhere nyishi yo munywanyi.
Ubwa mbere kubanza kuraba aya matariki yawe ukuntu ahindagurika, kuko hari aho guhindagurika ukaba ugomba yuko itariki 18 z'ukwezi kose wamuja mu butinyanka, ariko si uko bimeze. No guhanura ubwa mbere ukandika ryari wagiye mu butinyanka mu kwezi gukurikira ukandika ryari wagiye mu butinyanka, ukabigira ikiringo cy'amezi 3 akurikirana, hamwe heza ukitura umuganga azoheza guhe inyishu yaba ofisi ikibazo canke atacu ofisi.
Turashimiye abanywanyi bacu batwandikiye, twizera ko inyishu bahawe na muganga Anita Munyana zigize ico zibafashije. Nkuko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki, ahubwo aruka utanga isiguro ku myibutse y'abasokuru. Uno munsi uvuga uti uza kuvura isumbi abanza kuvura icariteye.
Kubera isumbi iterwa n'uruguma, nibaza yuko kugira ngo rikire utangura kuvura uruguma rwayiteye.
Bikubwiye iki? Dufatiye kubitwa ariko turavuga vya malaria n'umusegetera. Mu kuza kuvura malaria utangura kumenya yo gutegwa n'umubu ugatangura gutuza imibu ubwa mbere. Bikubwiye iki?
Ubonye nk'umuntu yagize ingorane, ubanza kuraba ico kintu camuteye iyo ngorane, hakubanza kuraba iyo ngorane afise.
Arabitoye!
Ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe. Shimire Diane Ndonse yafashije gutorokanya amajwi na Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera kagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise ico mushikiriza canke mubaza ku vyerekeye ikiganiro kira, twandikire kuri VOA Bujumbura, muvyandike mu ijambo rimwe @akaburungu kome canke mutwakure kuri 71 228 632 32 canke kandi kuri 76 amajana 9 na 40 amajana 8 na 60 kuri mikro mwari kumwe na jewe Alain Yves Irankunda ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha.
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
From your beer. She been plotting on me for a good minute. She wanna mic, get a 40. I like her in the shower when it's running fresh. There's some Twitter, yeah, I met her on the internet. On my late night thirsty. Cause it was late night and I was thirsty. Girl, I been to that county, girl, I ain't telling. Handcuff you to that bed, girl, it ain't no belly. I keep a stack of hundreds, I can keep a secret. If anything, you was exploring, you wasn't cheating. She got my number stored under fake names. Her new thing she favorite when she run the game. Yo, love, so take me out these pull-ups. And we can f*** from Uno to Ocho.
Only is you got me feeling like this. Oh, why? I love it while grabbing the rhythm, your hips.
That's right.
Rhythm is a dancer. I need a companion. Girl, I guess that must be you.
Yeah, I'm trying to cut through it now, you know.
Tell him, don't 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 tell him, don't